Nzamba.
Nzambira samirana.
Mwereweneza nchuti na mwe bakunzi bakadyo Nzamba agateka kawe niteka n'umunezero kubana na mwe kuruno muguro wa mwana makuru yokuru yu waga tanda tojine kezo jachumi Kigarama umwaka uyuhumbi vili na mirongi vili na kabiri ayo tukwa wategulie na yo akawagizwe ningingo nguru nguru zikurikira wahoze alibura matari uintara ya rumonge konsolatere nitunga alimibohiro jamure mge mulio nara njene kuba kurui waga tanu akirikiranwa kuba kuisonga mwenyuzwa jibi koresho vya tanzwe nibiro jumu kurui gihugu mukanya muraza kubikurikirana dosye uhana agateka kazi na muntu Tony Germenkina igiye kuva mu nzira mu minsi imbere bishikizwa na Vinyi ni muraba arongoye umugwi w'igihugu ujerwe agateka kazi na muntu mu Burundi CNDH agateka kazi na muntu kandi mu Burundi haracibonekeza ihonyangwa ryako gateka nyine mu buryo butandukanye bijanye no kudahana abakoze ayo mabi bishikizwa nisekeza esos torture saya gusa twabateguriye nayandi mubandanye mudutega iyompi
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
turongeye kubaramutsa uruhigi rwabandanya kubajije intwaro bagirizwa kunyuruza iby'igihugu mu ntara ya Rumonge kuri wa gatano wahoze ari buramatari w'iyo ntara ya Rumonge konsolatere nitunga yinjijwe ibohero rya Rumonge aho bita ku murembwe yagizwa kuba ari kwisonga mu inyuruzwa ry'ibikoresho byatanzwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu abanyagihugu baguma basaba ko abanyonyeje itunga ry'igihugu bashengezwa agakorwa mbere amatohoza akwiye mbere bagahanwa reka inkuru tuyibaze Alexandre Niyungeko
igihe cy'isaha zitatu z'ijoro niho byamenyekana ko konsolatere nitunga yahora ari umwe w'intara ya Rumonge yinjiye ibohero rikuru riri muri iyo ntara nyene konsolatere Nitunga akaba yasanzeyo abastanteri batatu mubo yahora arongoye ni mustanteri wa Buyengero wa Burumonge n'uwa Bugarama yasanzeyo kandi wahoze ari umuhanuzi wiwe ajejwe ubutunzi n'intwaro abo bose bavugwa muri dosiye imwe ijanye no kunyuruza amabati n'isima byatanzwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu intumwa zivuye mu biro by'umukuru w'igihugu nizo zimaze n'isi zikurikirana iyo dosiye abo bategetsi babanza kumvirizwa n'umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika ya Bururi ibyo ngo byoba byakozwe kuko abajejwe umutekano n'igendereza wo mu Rumonge boshobora kubakingira ikibaba isoko rya radio Nzamba mu butungane ivuga ko umwe muri abo bastanteri yemeje ko wahoze ari buramatari wa Rumonge konsolatere Nitunga ari we yabahaye mu mabati ngo yababwiye ko azi ko bakenye ngo nabo nibagende bubake basakare ku bastanteri batanu b'amakomine agize intara ya Rumonge babiri nibo bacindegembya uwa komine Muhuta hamwe n'uwa komine Burambi ariko rero abo bose uko ari babiri ku muhingamo wo kuri uyu wa gatandatu bumvirijwe n'umushikiriza manza wa Repubulika ari nawe yumvirije n'abandi konsolatere Nitunga yaheruka kugenwa n'umukuru w'igihugu kuba umuhanuzi wa kabiri mu buserukizi bw'u Burundi muri Repubulika y'intwaro rusange ya Kongo mu rugendo aherukamwo muri iyo ntara ya Rumonge umushikiranganji Gervain Lakobuca yari yamenyesheje ko konsolatere Nitunga hari amakosa yakozwe mu ntara ya Rumonge ateza kubazwa naho yoba yashitse Kinshasa amakuru ava mu bamwegereye avuga ko yariko ariga ivyigwa vy'imigenderanire
Alexandre Niyungeko arakenuye itariki 10 Kigarama n'umunsi mpuzamakungu hariwe agateka kazi na muntu uwo munsi ukaba ushitse mu Burundi hacibonekeza ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu mu buryo butandukanye ibyo bigaca bijana no kudahana abakoze ibyo byaha ibyo biri mu rwandiko ishyirahamwe rigwanye ihohoterwa rya kiremwa muntu isekeza esotorite ryasohoye kuri uyu munsi nyene kurikirana Armeni yongere arongoye iryo shyirahamwe
hashitse mu Burundi hakiri ingorane zijyanye no kudahana ubwicanyi byatanguye kwibonekeza mu kwezi kwa kane 2015 aho usanga abantu birirwa baricwa abandi bakabatora ibiziga ugasanga bikogwa n'inzego za leta abari mu iperereza abagaruka gwimbonera kure bashigikiwe n'igipolisi n'ubutungane rero ugasanga abo bantu bakora ubwo bwicanye ntibakurikiranwa n'ubutungane canke n'igipolisi kindi nacyo haribonekeza naho nyene ivyerekeye ku urubuga rwa politike gugawe uravye amaradiyo abana gataya kazi na muntu amashirahamwe yigenga yarafuswe kuva mu 2015 gushika ubu ntaremererwa gukora ugasanga abaharanira gataya kazi na muntu benshi hamwe n'abamenyesha makuru baracari mu buhungiro aho gacura ubona yuko arimwo n'abaharanira gataya kazi na muntu bapfunzwe bahagaritswe hadakurikije amategeko tukavuga umushinga wa manza Tony Germain Nkina hamwe n'umumenyesha makuru Floriane Irangabiye ke hariyo nukubuza abanyepolitike gukora akazi kabo gasanga ntibidegemvya yankavuga nkihagarikwa no kwicwa kw'abari mu mugambwe utavuga rumwe na leta CNR wagatogwasa uravye uyu munsi jereka gataya kazi na muntu harabafungwa benshi bagasanga amadosiye yabo atera imbere kuko usanga ari amadosiye yarimwo ibintu vya politike mugabo hariyo ivyagiye biratera imbere jereka gataya kazi na muntu hariyo nko kurekura abafungwa harimo n'aba politike hariyo abahunze igihugu batashitse ku bushaka bwabo kuva mu mwaka w'2020 ariko hariyo n'abandi bariko baratinya gutaha kubera ubwo bwicanye nyene buguma bwibonekeza mu Burundi kiri naco nuko Perezida Ndayishimiye avuga neza kerekana yuko ashaka kubahiriza gataya kazi na muntu ariko ugasanga ibyo avuga ntibijya mu ngiro ugasaba yuko rero cyane cyane leta y'u Burundi icyo yokora yoraba ingene ishyira mu ngiro ibyo umukuru w'igihugu aba yavuze yabakubariza agateka kazi na muntu yabakurikije amasezerano mpuzamakungu Burundi bwateko igikumu
kwigerekezo rya cenda Kigarama naho amakungu yibuka umunsi wahariwe abahuye niho nyabwoko kuri uwo munsi nyene ishyirahamwe rijejwe kurwanya iho nyabwoko ase genocide ishami rya Canada ryabonye neho gushikiza urwandiko umunyamabanga adasanzwe w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni ajeje kurwanya no gukinga icaha cy'iho nyabwoko imvano y'amabi akogwa muri kano karere ari kubera ukudahana abagizwa ico caha cy'iho nyabwoko umunyabanga mukuru w'ishyirahamwe ase genocide Canada Dr Emmanuel Nkurunziza amenyesha ko ishyirahamwe mpuzamakungu ryateze gushyira mu ngiro ibyavuye mu matohoze ryakoze mu kwemeza iho nyabwoko ryakorewe abatutsi mu Burundi hari mu mwaka w'1993 umutege yombi
yaba ishyirahamwe mpuzamakungu ni uhereye kuri uwo munyamabanga adasanzwe ajejwe kurwanya no gukinga iho nyabwoko yokoze nawe ibikunda ntacoze yuko akaguka kabikabije karanduranwa n'imizi muti gute ni ukubera nk'uko mubizi ishyirahamwe mpuzamakungu rimaze kuvuga ko aba isentare mpuzamakungu riba ryihaye itegeko itegeko rero batarikoze ni bene ishyirahamwe abo nabo ni amareta baba bakwiye kuryibutsa ubugingo rero mu Burundi bidashoboka ko ryibutswa kubera hakora hatwara abakoze iho nyabwoko abo nyene bahawe no kuba baragombye kumara abatutsi mu myaka 93 ku bantu gushika bashikiye ubutegetsi bitabere muri 2005 wa CNDD-FDD ntawo kwitwa yukore ubu buhava bibutse Nation Jeune nicyo gituma amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike andi ndakwashimikira kuko hariho yavuga ko ndara n'ibyicaro bya politike mugabo hagera kurwanya iho nyabwoko bakawuyengeza ugasanga bavuga ngo aba nabariya kuko twebwe dushimikira ko nuko hamaze kuba hariho icitwa ngo ni umugwi sever ugutohoza data wane ngo akahise ngo kugira ngo abarundi bahave banywana bumvikane ntidushobora kwemera yuko ibikorwa byawo byemerwa kandi tuzi yuko wagenywe na bene kuko igihe nyabwoko cyagomba kumara abatutsi kandi tuzi yuko atakindi ugamije atari kugira ngo bambikizera iyo ntwari hari ubu ariko ku rundi ruhande bagaragaze kwegeranya n'ibinyoma ahantu kandi ntibashaka gutyo bahave bagira ngo cabaye kimwe ku kindi ngo bwabo ni ngo kuti gusaba ko ibyo bwo nimba borinda bakabyemera ahubwo yuko hariho nawo mu bundi bwo kubari korewe twebwe rero mutwarira mutikibaza ko azako gukinyima y'u Rwanda kutibaza yuko umwe wese aca yikubita gashi n'umwe akabona yuko hariho iteko kisha nk'impoto makungu byasohotse mu 1996 tariki 2002 z'ukumunani kuri kijya cegeranyo kivuye ko ashingwa isentare mpunza makungu yo kwita nta mugahanga wakoze n'ubwo ku muntu ryavuzwa abatutsi itarashirwa mu ngiro
kwigenekezo rya 10 kigarama amakungu arahimbaza umunsi wahariwe agateka kazina muntu kabaye akajyo kandi ku mugu w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi ko gushikiza itangazo ahanini ishimi intambwe ubutungane bugeze ko mu gukora bwigenga binyine muraba arongoye umugwi w'igihugu n'ivyo gataya kazi na muntu yiteze ko idosiye uhanya agataya kazi na muntu Tony Germain Nkina igiye kuva mu nzira mu minsi iri imbere tumutege yompe
CNIDH isavye izego z'ubutungane kwisunga amasezerano mpuzamakungu ku bijanye no gucimanza CNIDH irashimye ingene ubutungane buriko burahana abahora bibaza ko bari hejuru y'amategeko Hivyabaye mu Rumonge, Nyanzarake, Ibujumbura, Ingozi, hamwe na handi. CNIDH irashima kandi intambwe ubwigenge bw'ubutungane bugeze ko mu gutunganiriza bene gihugu. Twizeye ko nk'urubanza rwa Tony Germain Nkina ruzocika vuba. CNIDH iranebagura inyifato y'abantu bamwe bamwe bafashe ingendo yo kwihanira hakwitura ubutungane isavye ko ubutungane gobahana kugira hakingwe ukwihorahorana n'ubugizi bwa nabi bw'urufatangane CNIDH irashima cane ingingo umukuru w'igihugu yafashe yo kugira ikigongwe abanyororo bakwije ibisabwa n'amategeko kugira batezurigwe kuko byatumye ibitigiri by'abanyororo bigabanuka mu mabohero CNIDH irasavye nyiricubari umukuru w'igihugu ko yosubira gutanga ikindi kigongwe kugira ngo ivyo bitigiri bigabanuke cyane
ibinyini muraba arongoye umugwi w'igihugu uje gateka kazi na muntu CNIDH tumira mate hanyuma tubandaje amakuru twabateguriye
inzamba
nkuko vyama komisiyo yose ya gatandatu ni wa mwenye dukwiki ya ni higaniro kuisoko kuisoko kiza kuvuga ukuntu inyigisho z'umwuga wo kubarira zakuye mu gahinda abarundi 13 bari bahunze bakorewe amabi atandukanye
kuisoko kuisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio radio inzamba agateka kawe radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Gushura shuza ku ngufu abakenyezi n'abigeme be no gusinzikariza ubuzima abantu biri mu zyaha inzego z'umutekano z'u Burundi be no gwaruka gwimbonera kure bagirijwe n'amashira hamwe aharanira gateka kazi na muntu mu Burundi kuva hadutse injyane mu mwaka w'2015 benshi mu bakorewe ayo mabi ntibahasige agatwe baca bayanyaga bagahungira mu bihugu bitandukanye na cane cane mu bihugu bibanye hari bamwe mu bahungiye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda bagize amahirwe y'ukuronka amashira hamwe abegera akabafasha kuva mu gahinda barimwo aha twavuga nk'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi umaze mwaka ukwirikirana abarundi 13 bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bakorewe amabi atandukanye muri uwo mwaka bahawe inyigisho zo kubavura ibikomere byo ku mutima be no kubigisha umwuga wo kubatunga be none izo nyigisho zoba zarashoboye kubavura ibyo bikomere batewe n'uko guhohoterwa ibi nivyo tugira tubayagire muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa 10 kigarama umwaka w'2022 Josine Kaze nije ngire ndakibashikirize kaze yo wa gatano igenekerezo rya 9 kigarama uno mwaka turimo 2022 abarundi 13 b'impunzi bararonkejwe impamanyo bushobozi bita certificat mu mwuga wo kubarira kuko ari 13 ico bahuriye ko nuko bari barihebuye kubera bahunze bamwe bafashwe ku nguvu abandi basinzikarijwe ubuzima izo nyigisho zarashoboye kubakura mu gahinda barimwo nkuko babibwiye bagenzi bacu baradio inzamba
nari narihebuye nashikiye Kigali mbaho nabi mu buzima bubi nabaho jenyene nta mujyango nari mfise ariko ho bamaziye kudushira hamwe nabonye umujyango muvuma de famu yatubera umujyango cyane n'abanyeshuri bagenzi banje twiganye bambere umujyango nk'abarundi kazi twakorewe ihohoterwa baratuganirije cyane bakakubwiye ati banzura urubyibuke kugira ngo bigusohoke mwewe twararize turabyibuka bidusohokamwo baratwiyegereza cyane bya bindi byose byari biturimo by'ibazo twahuye nabyo by'ihohoterwa byagiye bituvamo bwa mbere sinasinzira naricara nyiyumvira ibyambaye ko kera ariko ubu ndajyama nkasinzira nahuye nabandi nungu kubwenge namenye gushona byaranjoheye cyane ibyo ntarinzi ubu sinofashe impuzu yanjye ngo ndayishire wundi mutayeri ntanje ndayishonera ubwanje kandi n'umwana wanjye sinobona akeneye impuzu ngo nje kuyihuye wundi mutayeri ndayishonera ubwanje
ubwa mbere ntarabonana nabo barundi nyine bene wacu nanigunze ariko ntangu izo nyigisho yaramfashije cyane kwibona mu akazi kiwanje ntakorera uwundi hari impunzi usanga zitafise ubuzima ndi mu mpunzi rero zigira icyo zikora uno munsi nkora nk'umurundi yibuka iwabo ariko nkora ngamije kubaho kugira nibuke niwacu byanafashije cyane rero kuba nikorera nafasha n'abandi kubwa mbere narafashwa ariko nayo nafasha abandi
njya korohera arabantu tanga afite nguvu nke mugabo gahoro gahoro bari yakiriye hagi ubwigumwe n'icyo cyambere kibi ubwo umuntu amaze kwisanga mu bandi urushe bakatubwira n'umwarimu ati ubona tamirwe neza haguruke atembere aba batuzanye mu psikologe kadufasha cyarangabe cyane kuko ino saha umuntu ashobora kuvuga ati nanje ndafise ahantu ndi ndafise ikintu shoboye ndafise aho nshaka gushika ibyo byose rero byavuye muri aya mezi tumaze turiko turiga kandi turabishima cyane mwabonye impuzu ziri hajya zashonywe ijya harimo kwizoranye na shonye kandi mubonye ko ari nziza yabajewe yababana ya madamu twese turamaze kuzamba izo na shonye
Serafina Nisabwe wo mu muhari w'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano yarajejwe kuba kwirikirana avuga ko rutari urugamba rworoshe
bagishika twaba turiko turavugana nk'uko ugasanga umwe hari akantu kamuru kubise ku mutima akaturika akarira tukamureka karira gaheza hama akagaruka akumviriza gucyo byagiye birahera ariko bari bafise akabonge bari bafise umubabaro udashobotse kuri ntivyari byoroshe kuko wararabuti aba bantu basinzikaye abantu bakomeretse ku mutima bizogenda gute kugira ngo dushobore kubavugisha natwe twarumva ubwoba twishira mu kibanza cy'umuntu yahohotewe tukimvira tuti umuntu ni nkaba ari jewe nahohotewe no bitwara gute twishite mu mwanya wabo rero dushobora kubayobora neza kandi urabonako batsinze neza kandi nabo baryohewe
naho baronkejwe inyigisho umuhari w'abakenyezi n'abigeme ngo uzoguma ubafashe mu mugongo kugeza bagere aho bishobora Jean d'Arc Zaninyana ni warongoye uwo muhari
twari yumvire yuko dutegerezwa kubatekerera ikintu mu bantu 10 babize ibintu byo gushona bose bafise ama machine batahana twari yumvire yuko aho bazoshobora gushinga iyo atelier yabo tuzobafasha kubarihira amezi makeyi ariko kandi amezi ane ariko kandi twarashoboye kubiyumvira mu bintu byose bijanye no gukora iyo atelier nta kintu na kimwe bashobora kubura muri abo babize gushona hariho indwi bashoboye kumva yuko bashobora gukorera hamwe bakugurura atelier ari hamwe urumva ni ikintu gikomeye cyane hambavu yuko twabahaye ubumenyi twarashoboye no kuvuga gukreya imiryango y'abo bantu bakiyumvanamo bakaramukanya bagajukuri bakagiraho bubakiye kuko kuba mu mahanga ukaburi wenyene sisho kimwe nko kuba mu mahanga uri kumwe n'abandi
uwo muhari utegekanya kandi kubandanya ugo rugamba rwo kuvura ibikomere abakorewe amabi mu kubigisha umwuga wo kwitunga no mu mwakuza bagasaba n'abandi babishoboye kwiyegereza abantu nkabo kuko ngo agahinda abantu bakorewe amabi bajamwo iyo bahuye n'ababafasha gahera aha niho tugarukije ikiganiro ku isoko cy'uno munsi Josine Kaze mwari kumwe nkaba ndabikebanuye naho ku wa gatandatu za mu kindi kiganiro nk'iki
cyari kiganiro ku isoko.
Ubu naho mukurikire amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri ndwi turiko turasozera mushikizwa na Francine Kanyange.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Kaze nshuti bagenzi, muri aya makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri yindwi tuyatanguriye kuri SS Media canditse ku biziga bitogwa ku bwinshi mu gihugu intara vyimanogojemwo n'iki bitoke Rumonge na Bururi. Umezi atarenga tatu ibizigo munani biramaze gutogwa muri zo ntara. Ikibonekeza nuko benshi mu batogwa ibiziga mwidondoro wabo kutamenyekana. Mu ntara ya Cibitoke ibiziga bine byaratowe mu kiringo kitarenga iminsi itatu gusa. Ikiziga cy'umugabo caratowe kiri mu kidengeri cy'amaraso ku munsi wa kabiri itariki zitandatu uyu mwaka ku musozi Marambo komine Rugombo hafi y'uruzi Nyakagunda. Ikibonekeje nuko cyaciye gihambwa ubutarariye n'ugwaruka rw'imbonera kure itariki zitandatu nyene hafi yaho ku musozi Kigazi muri iyo komine nyene umwana w'imyaka ibiri n'igice yaratowe ari ikiziga mu gihe ababyeyi biwe bari bamusize mu babanyi nabo bagiye mu mirima. Ku igenekerezo rya gatanu z'uku kwezi kwa cumi na kabiri ikiziga cy'umukenyezi cyaratowe kimaze kononekara ku musozi Rusororo muri iyo komine nyene ya Rugombo. Ku bwa SOS Media ikibonekeje ngo nuko uwo mukenyezi yishwe abanje gushurashuzwa umwidondoro wiwe ntiwamenyekanye kandi yaciye ashingurwa ubutarariye ku itegeko ry'abatware bo ku mutumba. Umunsi umwe imbere yaho umugabo w'umuhumure yaratowe ari ikiziga ku ibarabara ry'indwi ku musozi Karurama ku birometero bitatu utarashika ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke kubera atamenyekanye yaciye ahambwa n'ingoga na n'ingoga ku itegeko ry'abajeje intwaro. Tukivuga ibijyanye n'ibiziga bitogwa ico kinyamakuru kiravuga ko hari n'ibyatowe mu ntara za Bururi na Rumonge mu bumanuko bw'igihugu mu kiringo kidashika indwi zitatu ibiziga bine byaratowe. Ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge umwana w'umuhungu w'imyaka cumi n'ibiri yaratowe ari ikiziga. Abategetsi bamenyesheje ko yapfuye asomye nturi mu kiyaga Tanganyika ariko ababa ngaho mu Rumonge baragize amakenga bagasaba ahubwo ko bamatohoza. Mu ntara ya Bururi naho ku musozi Songa muri iyo komine nyene ikiziga cy'umugabo cyaratowe ku itariki zitanu z'uku kwezi hafi y'uruzi Murembwe. Uwo yapfuye yaraboshe n'imigozi azirikiye ku kibuye amahero. Icyo kiziga cyaciye gishingurwa ubutarariye muri iyo komine nyene ya Songa. Ikindi kiziga cy'umugabo yitwa Yuriano cyaratowe ku musozi Rubanda ku itariki mirongo ibiri ku kwezi guheze ku cumi na rimwe. Uwo mugabo akaba yakora amaradiyo. Tuve mu makuru ajyanye n'ibiziga bitogwa tuvuge ubu naho ibijyanye n'amabi akorerwa abakenyezi afatiye ku gitsina. Ikinyamakuru Burundi Echo nicyo kivyandika. Mu minsi cumi n'itandatu yahariwe amabi agirirwa abakenyezi bifatiye ku gitsina, Felicite Mfurayimana yanonosoye ibijyanye n'inyifato akaba akora mu ishyirahamwe Nturengaho avuga ko kubiganira mu muryango bifasha cyane gutorera inyishu ibikomere byaturutse kuri ayo mabi. Ariko rero ngo biramaze kugaragara ko bidakira burundu kuko umubabaro utagarukira gusa kuwabigiriwe kuko bikora no kuwo bubakanye hamwe n'abana biwe. Ibyo ngo ni bimwe mu byatumye ishyirahamwe APS Approche Psychosociale mu rurimi rw'Igifaransa rivuka ngo ni nacyo gituma imiryango ikwiye kwicara hamwe ikigira hamwe ingene inyishu z'ibibazo ziboneka gutyo ngo ibikomere birashobora gukira. Ahanini naho tugarukirije amakuru yanditswe n'ibinyamakuru muri nondwi Francine Kanyange na yabashikirije nk'abandi bifurije kururanirwa mugire impera z'indwi nziza naho kuwa gatandatu uza.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Francine Kanyange arakenuye naho nyene duciye dusozerera ano makuru twabateguriye. Ndashimiye mwe mwese mwaduteze yompi, shimire bagenzanje bayateguye, nkengurukire mwese. Ndabibutse ko aya makuru mwari kumashikizwa na Je Bonfisi Niyongere twari kumwe kuri mikro. Ndabasezeye ndababwira nti tuzosubira Imana ibishatse.